VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byabyo mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Nibyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 27 y'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2015 muri kumwe na Frederic Mundikije. Uyu ni wa mwanya kwashikiriza ikiganiro giha ijambo abanyamanyi muri radio Ijwi ya Amerika. Muri kiganiro rero turagaruka ku mpari n'umwumvikano muke kubyerekeye ikintu ibiganiro bihuza abarundi byo tunganywa. Leta y'u Burundi muri iminsi iheze yarasohoye iteko rizoshiraho umurwi ujejwe kwiga ukuntu ibyo biganiro byo tunganywa. Batavuganwe na leta bariyamirije uyo mugambi wo gushiraho uyo murwi, bakavuga ko ivyo ari nk'inamico. Leta y'u Burundi ivuga ko ivyo biganiro vyoba hagati y'abarundi mu gihe abayigwanya bifuza ko byo tunganywa eka byo tumigwamwo n'abanyamahanga. Leta y'u Burundi yaratangaje kandi kwahurikiye munani ivuga ko rutemewe n'amategeko batazo kutumirwa muri ivyo biganiro. Abahurikiye muhari Senarede bo bavuga ko bashaka ibiganiro bitazoba birimwo Perezida Pierre Nkurunziza. Ibibazo rero biracari vyinshi imbere y'uko ivyo biganiro bitangura. Hokorwa iki kugira ngo iyo mwumvikano muke werekanywe n'ibiganiro bitaratangura ugabanuke? Kuri ibi bibazo byose rero twatumiye abashinga ntahe bakurikira. Turi kumwe na Innocent Banu ari mu Bubiligi, tukaba kandi turi kumwe n'umushinga ntahe Chimpaye Pancrase nawe nyene ari mu Bubiligi. Turi kumwe kandi n'umuhinga mu vyerekeye ibibazo vya politike cyane cyane mu ntara ya Afrika y'Ibiyaga Binini, Ndorimana Semana. Mwaramutse neza, mwiriwe neza, bivuye aho muri mwese bashinga ntahe turi kumwe.
Amahoro neza.
Murakomenga, murakomeye neza.
Yego turaho.
Yego, kuri ivyo bibazo nyene twako turavuga vyerekeye ibiganiro vyotangura, nashaka dutangurire ku mushinga ntahe Innocent Banu atubwire igituma abahuriki mu runani Senarede batotumirwa muri ivyo biganiro. Impamvu ngo nizihe mushinga ntahe Innocent Banu?
Je nibaza yuko igihe ubutegetsi butazi ibyo bya Senarede ibyo ari byo, nibaza ko badashobora guhamagara abantu batazi kugira bashobore kwicarana.
Mushyana Chimpaye, mu runani rwanyu ngo rudashaka kudatumirwa kuko rutazwe?
Mbega Gafredi, ndakubaze gomenywa nande ko twebwe tuvuga yuko wahoze arongoye igihugu cy'u Burundi ikiringo ciwe caheze itariki 26 z'ukwezi k'umunani. Aha nanje nomubaza ati uwo atunganya ibiganiro ni Petero Nkurunziza, umunyengozi umunyamwumba mwarimu wa education physique utunganyije biganiro ninde ko uyu munsi ku bigenekezo rya 26 z'ukwezi k'umunani atanze guzemewe nibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha ziri mu gihugu? Nibaza ko abantu boreka gushikuza kuko gikuru nuko abantu bemera ko Burundi bufite ingorane, gikuru nuko abantu bemera yuko igihugu cy'u Burundi atamusi rirenga atabantu bariko barapfa, atamusi urenga inganda zitariko ziratikira. Aha rero umunyapolitike responsable buguti tugomba gutora umuti. Umuti rero si hagati ya Nkurunziza n'umutambukanyi wiwe, umuti si hagati ya Nkurunziza na Gwasa Agato, umuti si hagati ya Nkurunziza na Konsiliya, umuti ni hagati ya Nkurunziza yihagiye ubutegetsi ku nguvu n'abamwankira yuko ubwo butegetsi abugumako. Kuko twebwe muri Senarede ni muvuma sitwaye y'abantu biyamirije kuva ukwezi kwa kane yuko Petero Nkurunziza atakiri ngo cagatse yosubira kugira.
Innocent Banu, u Burundi
abuzire ko abantu atabazi
Chimpaye ndabimutse
na ba Banu sinzi ko ntazotora umuti.
Mushyana Chimpaye, mushyana he Banu, nashaka mushyana he Ndorimana, nashaka ndabibutse ko ufata ijambo wese ntarenze umunota umwe. Mushyana he Innocent Banu, mu Burundi nta nzego zemewe n'amategeko zihari?
Nibaza yuko icyo cyakuri kibaza ahubwo yari kuba confirmation kwari kubyemeza. Inzego zirahari zarashyizweho n'abarundi, reka n'amakungu mwarabonye sinize kuvuga ibiherutse kuba n'ubiriko birabera New York muri Nations Unies nibaza ko ubundi bwaserukiwe nibaza ko inzego zabuserukiye ari inzego zatonewe n'igihugu no mu Burundi ibikorwa birabandanya leta irahari reka byose bigenda neza n'umukuru w'igihugu hari kandi abarundi baramuza
mu mushya na hendera imana semana abanyapolitike mu Burundi murumva ko ivyo atumvikana ko ari byinshi cyane gose ivyo biganiro umuntu bizokoro
koze cyane ku mpizambo icyo tubona twebwe turabona ibintu bikigoranye cyane cyane iyo abari ku butegetsi bavuga ko batemera ababarwanya ko batabazi nyamara kandi tukabona buri munsi ibiziga biratoragurwa abo nabo barwanya ubutegetsi bakavuga ko nta leta ihari abatumiza mu biganiro ntekereza ko byanze bikunze uruhande rumwe izaba ngombwa kururekura kugira ngo ibiganiro bibashe kubaho kuko nibakomeza bamwe batemera abandi batemera abandi mu by'ukuri ntabwo bazabakunze Uburundi bose nta nubwo bazabakunze abaturage b'Abarundi n'igihugu cyabo cy'u Burundi kuko biteye ubwoba birababaze iyo isi yose ku mateleviziyo tuhora tubona ibiziga bitoragurwa by'Abarundi mu by'ukuri bakagombye kugira isoni bakagira uburyo barekuranira kugira ngo ibiganiro bibashe kubaho Abarundi ntibakomeze gupfa nk'ibimonyi
Mwuche na hibano, Abarundi hiba kuhie kuike wuka, bomu mpande zose ya Abarundi bizikuwa rapfa, bichuwa watanzi, chuwa zira, eka ubwicanyi bubandanya, imvugo zite ubwoba kandi zitacisha au shinga na heburi, ifite bintu byose nibikwiye guhagarara.
Cyane baza yuko dukwiye kuba hanjye mu majambo dukoresha. Leta y'u Burundi irafise abo bita abayigwanya, kandi byarerekanye mu matora ko baje barahanganwa n'umugambwe wari ku butegetsi CNDD-FDD bamwe barinjira muri leta mugabo rero kuvuga abagwanya leta si kuvuga ko ari ikintu boshinga abantu ejo cyitwa ihirya ejo cyitwa ikibiri uno munsi bitwa sinarede kigiriho n'akagwe gatoyi cyane k'abantu bashyira inyungu zabo imbere bakagenda bari kubabesha amakungu atabo baserukira mugabo baserukira inyungu zabo hakabaho n'abandi bantu bagwanya leta bari mu Burundi baserukira Abarundi benshi barabyerekanye abo rero nibaza yuko leta yari ikwiye kujya hamwe nabo bakavugana kuko inyungu bashyira abo bari mu Burundi bagwanya leta nibaza yuko badashiri imbere izindi nyungu ahubwo bashiri imbere z'abandi batavuga rumwe na CNDD-FDD abo nabo turatwa ari FNL hariho n'indi migambwe igwanya leta mugabo rero nitwovuga ko abagwanya leta bofatirwa gusa ngo iyo sinareze nakagwe k'abantu bafite inyungu zabo kandi bafite n'abandi bakorera
mushanahe timhaye mwishure kuri icyo kibazo sinarede nakagwe gatoyi katagira abanywanyi ikakagwe karondera inyungu zabo ibintu byokwerekana ko ataruko bimeze nibi
nibaze uko bano ariko aravuga gucyo birumvikana ariko icyo no mubwira nuko akagwi gatoyi niko kaboheye Burundi amaboko imugongo iyo CNDD-FDD nabari muri yo barayivuyemo Gervais Rufyikiri cigira cyakabye cy'umukuru w'igihugu yaragiye cyo ntabyo hanyuma umukuru n'amashinga mateka yaragiye Onesime Nduwimana yahora avugira CNDD-FDD yaragiye Leonidas Hatungimana yahora avugira umukuru w'igihugu yaragiye hasigaye no muri uyu mugambwe ubwo butegetsi ari karavuga nakagwi gatoyi batwawe n'inyungu zako gusa
umugambwe
gadaserukira Abarundi katanagiserukira n'umugambwe w'abase wa CNDD-FDD
umugambwe mushya na kimpaye umugambwe ugizwe n'abategetsi cyangwa ugizwe n'abanyagihugu
umugambwe uyu munsi abariko barica abantu mu gihugu uyu munsi abatunganije amatora akumira s'abanyagihugu nako kagwi uyu munsi je mvuge nti nishiye umushinga na ndori mara twe ntuvuga yuko tutemera kuvugana na nkuru nziza turemera kuvugana na nkuru nziza kugira ari kuri ubutegetsi kugira ngo tumufashe gutora inzira yo mufasha gusohoka n'icubahiro muri ibyo bintu yagiyemo kuko hamaze kuboneka matati havugana hicara n'abashamiranye bano ntashobora kuvuga yuko wasa agato ari muri leta aca yitwa urwanya leta kandi ari muri yo bano ntashobora kuvuga yuko konsiliya wa Iprona afise icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu kwari mu bagwanya iyo leta wewe umva ibyo bintu barari karavuga haraho bifite byumvikana abagwanya leta nabo batari muri yo abagwanya leta nabo batemera kunkuru nziza yihagira ubutegetsi gushika umunsi yapfuye cyangwa gusigira umwana wiwe abandi bagomba kuganira nabo baba bashamiranye nako kuvuga ngo hari ubutegetsi ngo bwemegwe n'abarundi benshi
kandi abibutse bishyana cimpaye
nabo bari ko barahuza
muze muraraba ku masaha yanyu murengeje umunota umwe ntanca ndabaka ijambo mwese uko muri batatu nabatumiye kwa kanya karihuta cyane gose nashaka ndabaze mushya ntahe Ndorimana Semana abantu bagwanya leta nabari mu migambwe itavuga rumwe na leta canke nabari mu rugo runani mwebwe muri iyo ntara mubibona gute umugwi ukomeye uyo
reka mbanze uvuge ikintu kimwe kubyo abavandimwe bavuze ku mpande zombi ndahera kubyo inosambano yavuze ngo nakarwigatoya ngo kagamize inyungu zako ayo ni amagambo abari ku butegetsi udutsiko turi ku butegetsi akunze gukoresha ntekereza ko ni mukuru bihagije azi ko igihe sendede yari mu ishyamba igihe bamburuziza bari mu ishyamba abari ku butegetsi n'ayo magambo nyine wagira ngo yayakoporoye n'ayo magambo bavuga ati ni amabandi ngo ni agatsiko k'abantu bakeya bashaka inyungu zabo n'ayo magambo none niyo magambo n'ubu ngubu arimo asubiramo birababaje kuba nta masomo tujya tubona ubiba ku gihugu cyacu hanyuma rero simpaye nawe hari ikintu nshaka kumwibutsa ni uko Nkurunziza siwe wa mbere waba ufashe ubutegetsi ku nguvu mu Burundi turebye kuva kuri ba Buyoya n'abandi bose ugakomeza n'abamubanjirije abarundi bagiye bafata ubutegetsi ku nguvu ariko nyuma y'igihe gitoya abaturage bakayoboka ubuzima bugakomeza nk'uko byari bisanzwe ntekereza ko rero ikintu cya mbere ni uko abari aho barwanya ubutegetsi yabyo sinareta yakagombye kwemera ko Nkurunziza afite ubutegetsi kuko yaba yarabubonye kose baba batemera amatora yabaye uko baba batamwumvuka ariko kose intambwe ya mbere kugira ngo ibiganiro bishoboke ni uko babanza bakemera perezida Petero Nkurunziza hanyuma abo bari ku butegetsi nabo bavuga ngo nakarwika abantu bakeya ntabwo ushobora kuvuga ko ari akarwika abantu bakeya wananiwe kugarura amahoro mu gihugu imira keretswe nimba bashaka kwemeza ko barimo bicwa na Petero Nkurunziza rero nimba bahakana ko taribo barimo babica ubwo hari abandi bavuye igihugu amahoro babujije abanyagihugu kwishakira utwabo no kwishakira imibereho bagomba kubemera rero iyo nayo ni intambwe ya mbere sendede esibide bagomba kukutera
umushe na ino inosamba no udasa buri hehe hagati iyo murwi wahurwanya amaleta kera ya nka ya perezida Buyoya na murwi senarede urwanya leta Pierre Nkurunziza muri iki gihe hariho udasa canke n'ibintu umuntu ashobora kugereranya
reka ndamanda mwishyure niyo baza ko uwo muntu turiko turavugana nkeka n'ibyo Burundi atabizi nashaka kubanza kumubwira yuko umugambwe senze FDD tumugambwe nk'iyindi migambwe nk'uko tubizi ko nabene igihugu bahagurutse ari benshi cyane kandi n'ubu ni benshi cyane biyamiriza ibintu bimwe bimwe hanyuma kuvuga ngo hari ubwicanyi muri Burundi none mbega sinarede yamubariye ko abo bwicanyi ubwo bwicanyi ariko buraba ari sinarede iri kirabukora kugira leta yemange yuko ubu igiye kujya hamwe na sinarede nyamara kwemera ko aribo bariko iko ubwicanyi buhari nibaza ko bakaba bamutumye bamubwiye yuko ari sinarede ikibica nibaza ko ibyo ari kavuga byaba bifite ingufu nibaza gushika ku isaha ibyo avuga ngo ubwicanyi burabandanya mbega ari mu Burundi arabe ingene bene igihugu batekanye mu bice 99% by'igihugu ubuze gitobwanyeho hari abantu ku nyungu zabo za politiki nyine kubera baba bafite n'uburyo nabo baba batanu nungahe buriya turamaze kubibona hariho n'abiyahuzi bagenda nabo bangahe ntibibuza ko umuntu abita kari bakeya kubera baba bafite ubushobozi bwo kugira kwica umuntu wese afite ubushobozi kwica ashobora no kwica abantu benshi mugabo tukaba ko aba ari abantu benshi bari inyuma yazo urumva rero ntiyogereranya Sendere FDD kuva itangura urugamba gushika naho iri kugira demokarasi n'ubutungane n'iterambere ribeho agereranya na ikaza gukoresha ubwicanyi ku bantu bamwe bamwe mu gice gitoya cy'igihugu ngo bacyabyita ko aribo bohagarara kugira babaje hamwe nibaza yuko ari akagaye cyane ku bantu bagwanya leta bari muri leta kwa Gwasa ku bandi bose n'ijya migambwe igwanya ari prona nibaza ko ari kagaya abarundi benshi aho rero nibaza ko hari hantu yo bata adatahura neza ibiri mu Burundi cyangwa atakurikiranye isware y'u Burundi
mushyanahe cimpaye muri mu buri muri iki gihe mbega abanywanyi banyu bangana iki mu Burundi kugira ngo mube muri murwi ukome cyane gusa nkuko mwabivuze
Fredi nibaza ko nkuko umushyanahe Nzirimana yabivuze igikuru no kuraba ibihari mu Burundi igikuru si kugira rusansuma rw'abantu ingene bangana n'ejo bundere nabivuze ariko n'ukuri ndatangajwe no kubona umuhinga nka Bano ashobora kuvuga ko ibice 99% by'abarundi batekanye mu gihe umukuru yitwa ko ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza wenyine ubwiwe ugombe muharure ku isi nta mukuru w'igihugu agendana n'imiduga 17 imugendanira nta mukuru w'igihugu agenda ku murindi w'ibirometero 190% na 90% ari ugutinya gupfa nta mukuru w'igihugu ashobora gutegura urubanza rwo kurahira yinyegeje adafise ubwoba afise ibice 99% by'igihugu gitekanye umukuru w'igihugu ntagire antibare agenda aratembera na gushikaho ahwa kwitwara no mu gitanda giye kuri ikisoni igihugu gitwekanye nushobora kugira igisoda kirimo ibisoda bibiri igihugu gitekanye shebu ita majoro igisoda ntibashaka kumurasa ngo ashaki kumwaka ubuzima igihugu gitekanye
mushyanahe muri ko muvuga nkuko mwamuzi umuntu yashatse kwica umukuru w'abasirikare
umuntu yashatse kwica umukuru w'abasirikare nukubera yuko igisirikare
muvuga nk'umuntu
ubwo butegetsi bwa Petero Nkurunziza washatse kwica umukuru w'igisirikare nuri karagisambura igisirikare kwagisamburamo kubiri igisirikare kigira icabemera ubutegetsi bwa Nkurunziza n'icabatemera ubutegetsi bwa Nkurunziza aha mbere mboneho no gucanishura Ndolimana ubudasabwa ingene Nkurunziza afashe ubutegetsi ku nguvu nubundi butegetsi ejo bundi bwafatwa ku nguvu nuko ubwo butegetsi bwafatwa ku nguvu bwa ofisi igisirikare cyose uko cyari kimeze cyose cyaba kiri hamwe uyu munsi dufite igisirikare
reka ndamaze umushyanahe Ndolimana yavuze ko president Pierre Nkurunziza yafashe ubutegetsi ku nguvu ivyo mwabifatiye umushyanahe Ndolimana
no kuvuga ngo iyo igereje byose iteko singa ikuru impaka hakaza n'impfu z'abantu umuprezida ukunda igihugu cye ubundi yakagombye kureba akirinda ibintu byose bishobora gutuma haboneka impfu z'abenegihugu z'abarundi benegihugu mu gihe rero havutse impari nka ziriya twabonye Burundi iteko singa perezida akakomeza agafata abantu bakomeza bakicwa bagapfa bigasa naho nta kintu bivuze icy'ingenzi ari intebe y'ubutegetsi yicayeho aho ngaho rwose dufite impamvu zisobanutse zo kwemeza ko yaba ari ingufu akoresheje abaye ari umuperezida ukunda igihugu bibaye nta kibazo kirimo ntabwo izi mpaka ziri Burundi ibi biziga bimwe bitoragurwa buri munsi kandi wakurikira impamvu ukumva nta mpamvu yindi urete kuvuga ikiringo cya gatatu cya perezida Nkurunziza aho ngaho rero hari ahantu ho gusobanukirwa neza akareba nimba akunda Burundi akunda abenegihugu akareba ko imyaka yabaye ku butegetsi ihagije akavuga ati reka sokore reka ndemo ndebe ku Burundi bwakomeza neza hatabaye gusesekara kw'amaraso kuko amashusho
turimo Ndolimana abatuma ayo maraso aseseka bo mwabwira iki ku mpande zose
ni ukuvuga ngo bameze ubushize twigeze gutanga ingero zo muri Bibiliya abadamu babiri barimo barwanira umwana barasa rero n'abashaka gushwanyaguza Burundi ku nyungu zabo mu by'ukuri abo babasenarede nimba bafite akaboko murimo bibera Burundi byo kwica abantu n'abanzi bakomeye b'u Burundi yaba Petero Nkurunziza nawe byanze bikunze n'agatsiko ke ntabwo twavuga ko bakunda Burundi abanyaburundi abenegihugu barimo bapfa bigeze ahangaha bose rero utwo dutsiko twombi twakagombye kugarura umutima mu nda tukicara tukavuga ati reka dushyire inyungu z'abenegihugu imbere kandi icyo gihe byanze bikunze umuti uzahita uboneka abarundi bazahita babishimira yaba senarede yaba sendede yaba Petero Nkurunziza abarundi bazabakomera amashyi mu by'ukuri
Ego meleka duhe jambo umoshe na he bano na wengine agirichavuze ku vyashikirijwe bivuga ko Perezida Pierre Nkurunziza yafashe ubutegetsi ku nguvu
uwo mu gahondorimpa ibyo avuze urashaka kwita agatsiko abantu batowe na bene gihugu uko no kugayana kandi nta nububasha ubifitiye ama ikintu nacyo ashaka kuvuga ibyo gufata ubutegetsi ku ngufu nibaza ko Nkurunziza atafashe ubutegetsi ku ngufu bene gihugu baramutoye kandi n'amategeko ije ntinda kubigarukako hanyuma ngaruka ku bya Pancras avuga ngo uko ari kavuga ngo president ngibi nibi niyo mu nibaza ko mu giganiro giheruka twabivu nibaza ko Pancras anga abaye buraya kandi nanje ndi buraya ubaze n'abari muri etazi nibaze n'abahehe umu president umukuru w'igihugu ahari hose yamakingiwe turaje rero ibihe bihere bitwari duherukiyemo aho basatse gukoresha ingufu amutembagaze ku ngufu nibaza yuko nawe nyene ari nk'umukuru w'igihugu ategerezwa kuranforsa umutekano w'igihe n'ibitangaje abana bo bafite imigambi nk'uko bamwe bavuga byo kumugandagura nibaza yuko ari ububasha bwiwe jewe mu Bubiligi narabonye nk'iyo Obama je amabarabara yose barayazibiha cyanke abandi bategetsi iyo baje hariho nk'abaperezida baje kugira inama ngaha mu Bubiligi ku byerekeye ino Europeyene hari amabaradirwa kandi amamodoka abari menshi n'abo bantu nibaza ko babona umutekano ikindi nshatse kuvuga ni uko abaye ngaha i Buraya none ibisasu by'amabiriko biturika ngaha i Buraya mu Bufaransa ni uko umuperezida w'Ubufaransa yo cavuga ati ndatanze imihoho yatowe n'abafaransa kubera ibyo bisasu byaturitse nibaza yuko abo bantu bagereranya n'abaturitse ibisasu kuko nta yindi mbo bafite atari ukwica
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risamiranyira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise munywanyi muri radiyo ijwi rya Amerika Pascal muriwe neza
amahoro
murafise icyumviro kibazo mubaza bashinga ntawe twatubiye
yego ubwa mbere cyari icyumviro
yego
mvuga nti leta by'ukuri umugambi yagize ni mwiza wo kugomba kugira ibiganiro naho batavuga rumwe ariko nanje nifuza yuko izo biganiro byoba kuko senarede itarimo ubwo senarede ikiboneka iri kwirondera inyungu zayo zo ibibanza kandi nayo aka kajagari turimo niyo yagateye hanyuma haca mbazi ikibazo none ko numva senarede ivuga iti umukuru w'igihugu ahari ubu ntabwo yatowe bibaza ko yoba yagiyeho bigenze gute cyane ko bavuga ngo bagomba kuganira mugabo Nkurunziza atarimo none bazoganira nande niko tubazo nari mfise
reka akwishure reka tubaze umushyana Chimpai Pancras ico kibazo nibaza ko ari mwebwe mucishura
ego urakoze Fredy umunywanyi ati senarede atirondera ibibanza yaba senarede irondera ibibanza yari kugira nkagwasa ikaja muri leta ikaronka ibyo bibanza ndamwibutse yuko hari abari muri senarede no kuri ayo maliste y'inkinamico bari bashizwemo ngo babashinga amateka nk'umushinga ntahe
busukuza rwasa yarafise abanywanyi mugambwe wiwe n'ibintu byari bizwe
nuko muciye munshiramwo nariko ndakubwira yuko nk'umushinga ntahe busokoza ari muri senarede kuri liste y'inkinamico y'ubudepite yarabufise iyo kuba iba yari nambu y'ibibanza niyo mushinga amateka ntiyari kuza muri senarede yari kuza muri iyo nama mushinga amateka nubwo bakumubwira yuko nta nambu y'ibibanza muri senarede dufise ihangiro ryo kubogora igihugu ihangiro ry'ubutegetsi budasesa amaraso ihangiro ry'ubutegetsi butiba amafaranga ihangiro ry'ubutegetsi budatuma bene igihugu bangara ngo baje mu makambi y'impunzi ihangiro ry'ubutegetsi busubiza hamwe abarundi ariko na kuyu munsi ikintu Nkurunziza ari karadandaza ari kuvuga ngo n'abatutsi bagomba kumukura ku butegetsi kandi muba mugwanya benshi ari abahutu mbere abahutu bari kumwe n'umugambwe icyo senaredi haranira nuko igisirikare twaronse tugihabiye igisirikare cy'abahora bagwana igisirikare cy'abahora mu gisirikare cya kera gisubira kuba kimwe uyu munsi ko kirasambugwa senaredi rero ngaho nta bibanza ibikiraharanira ati none ko atatowe yagiyeho guterekana mu ishuri ibibazo byose nuko umushinga handura imana yabivuze yari hagiye ubutegetsi ndakwibutse Fredy icegera cyutwara inama ishinzwe kubahiriza ibwirizwa sentare ishije kubaza ibwirizwa shingiro umushinga na Siliveri yaravuze ingene babemeje ku cyo kiringo cya gatatu bakiremeje ku nguvu kandi bari bagihakanye aho rero niyo nkuru nziza yihagiye ubutegetsi ku nguvu niyo nkuru nziza yafashe ubutegetsi yagize kudeta aho nyanzi bwizwa shingiro n'abagomba kujyubahiriza ariyo sentare igeje kuba izibwizwa shingiro kwebwe rongenda bisubiremo muri senarede nitwanka kuganira na nkuru nziza twebwe tuvuga tuti kuganira na nkuru nziza kugira ngo tumufashe kugira be ku butegetsi kuko atarahandi hoho no twoganira nande kugira
ubugeka tafite munywanyi aturindi ariko rekana bamaze mpe ijambo abashinga ntaye babiri turi kumwe inosambano na Ndorimana bagira ico bavuze ko kibazo cashikijwe n'umunywanyi Pascal de Kadutangwe kuri we mushinga ntaye Innocent mu kanya gatoyi cyane gose umunota umwe ntimurenze Innocent muranyumva
ndabumva nibaza ko ikibazo sikirije ari ikibazo cyumvikana cyane kandi bicaryumvikana no mu nyishu pankrate ari karatanga abo bantu bashaka gutesa amaraso wumva ko mu Barundi nyene basezereye ingwano abo bantu basike kibanza mbega pankrate katana ameza tana heze ashimagiza Gwasa avuga yuko Gwasa ari we atarukira Barundi bose Gwasa ari we gakiza k'abarundi batavuga rumwe na leta uno munsi atanguye kumwita ibya mwita none niwumva ko hariho inyungu z'abantu bamwe banywaye ko bararondera ibyo byo kuzana amazina y'aba n'aba ngo ntibari muri leta nibaza yuko iyo mvugo yerekana cyane cyane ko arakabuka abantu batoye bari kubarondera inyungu zabo
reka duhe ijambo Ndorimana muvuga iki ku ishikirijwe n'abashinga ntabe babiri mu kwishyura umunywanyi radio ya Amerika Pascal
iyo ntekereza ko biteye ubwoba kuko ikintu cya mbere wagomba kumenya uwo muntu uhamagaye agomba kumenya ko ikikenewe ari ugushakira uburundi amahoro umurundi akabasha gukora utwe akabasha kwibeshaho atikanga urusa atikanga ubuhiri atikanga kwitwa nabi kandi ibyo ngibyo bizagerwaho ari uko abarundi bose hatavuyemo n'umwe baganiriye ako karwi mbano arimo yita ngo nakarwi ngo gatoya ariko nakarwi k'abarundi twabonye za manipulasi zagiye ziba abarundi barangazwa mu byukuri twagiye tubibona hari abo twagiye tubona tugasangira bakavuga uno munsi ati ati kwa mbere nzahunguka iburundi za tubiri Bujumbura ngo nzongera mpunge kuwa gatanu ibyo rero twabonye ari za manipulasiyo mu byukuri zagiye ziba abahungu abarundi barangazwa barimo baricwa inzara irakurikiyeho ejo bundi mishahara y'abakozi zaba yabuze yongekereza ko ibyo abo bagabo mbano avuze n'uwo wundi uri mu Burundi ni ibintu biteye ubwoba n'ibintu bigomba kwamaganwa ibiganiro bigomba kuba hagati y'abarundi bose kugira ngo abarundi bose babone umutekano atari ibyo yitegura info z'abantu kuko niyo nzira bazaba bagisema
turi kumwe kandi n'uwundi munywanyi radio ijwi rya Amerika Gaspar Minani muri Veneza
neza nashaka mazenda basemu ndabukeza babatumire mwatumye ku radio yacu
barakumva
hanyuma je nari sana ofisi akabazo kamwe no baza uyo mushinga ntare pankrase kimari none ko tuzi neza ko leta ivuga yuko iyo mugusa na rede udasanzwe wemewe na leta mbega bo bategekanya iki mu gihe leta yo kwanga ko baganiye akabazo kandi kari nkako
ego mushinga na pankrase
roshe kandi atanagoye gose reka nongere ku bintu mushinga ntare Ndorimana yakaravuga mpereze bano ikibazo uyu munsi umufuko wa makara ugugwa 50,000 mbega ije ni umufuko wa makara abarundi mbega umunsi bahembwa 50,000 ni bangahe bashagura umufuko wa makara ije umufuko wa makara yagugwa 100,000 n'abarundi bangahe bazogura umufuko wa makara n'ukuvuga ko kwihagira ubutegetsi ku nguvu uri igihugu gifise itegereje ibice 52% by'amafaranga ava hanze ubugomba kuniga mu me kunigira mu menshi abarundi bose ubugomba kwicisha ikigoyi kwicisha ubukene kwicisha inzara abo barundi bose none ga uyo nkuru nziza ejo niyatashobora guhemba abakozi uyo nkuru nziza ejo niyatashobora guhemba abasirikare uyo nkuru nziza ejo niyatashobora guhemba nizo mbonera kure ziwe nazo nyine zizomuva ko zimuhindukirire nico gituma inzira gutora umuti Fred nkundire ndahingo bamereze ngaho nuko nkuru nziza zakicana na Senarede tukavuga ingene igihugu cyosubira gutunganywa kuneze abarundi bose atanya gupfa atanya gukira ibyo bitabaye Burundi azoba agomba kubusuka mukaga
ariko mushyana he ankrase ntimwishye kibazo cy'umushyana Gaspar Minani abaza
ibazo rimwemerera
muzokora iki mu gihe bitoshoboka nico kibazo yabajije
igihe bitazoshoboka igihe abarundi bose bazokwicwa n'inzara igihe abarundi bazoshobora kuriha n'inzu babamwe batazoshobora kugaburira abana abarundi bakaguma bicwa bazohaguruka kujya abandi banyagihugu bose bahagurutse nkuru nziza bazomufata ku bazomufatisha amaboko bamushyira imbere y'ubutungane nta kananira abagabo yimye ingufu senare difise n'iryo sinzi ry'abarundi bariko baratotezwa n'iryo sinzi ry'abarundi banyotewe amahoro abarundi banyotewe amahoro bafise ingufu nyinshi gusumba Petro Nkurunziza
inosambano
ikareciwe nimbondera kureziwe
inosambano ukuntu umushyana cy'impaye abivuga avuga ku kumengo mu gihe abarundi bamerewe nabe ariho ibintu byo hinduka ibintu n'ivyo hinduka abanyagihugu batarinze kumenegwa nabe
cyane baza yuko ega Pancras ari kabivuga mu nzira yipfuza uko byoba mugabo bene gihugu nabo barafise ingene babona bigenda ingene babona byogenda nuko hageze ikiringo cyo kwitorera abateza kubarongora bazobabwira bati mwaturongoye nabi turabasezerere niyo nzira yonyene iha iteka barundi niyo nzira yonyene ize iteka barundi nibaza ko borindira mu 2022 hanyuma Nkurunziza akaba yabishije inzara na leta yaho yiwe Nkurunziza akaba yarabishe na leta yiwe bazomusezerere babicishije matora hama nibaza ko tuvuga rumwe kiretse ko hari yindi migambi bafite kinashatse kuvuga nshaka kuvuga kubyo Pancras aze kuvuga nibaza ko kandi nsaba cyane cyane inzego z'umutekano abasirikare ayo majambo yo gucanisha mu inzego z'umutekano babima matwi abo bantu mbega aho muri mu Burundi mwirwa mutegwa amagrenade n'abantu bari ngaho aba ba Pancras bitwa muri sinare ntibagaranye ngahi buraya bariko banyoma champagne bariko bagira gute bazunguruka none mwebwe muremeye ko abanyepolitike babacanishamo nibaza ko atari inkuru nziza ariko acanisha mu inzego z'umutekano nibaza ko ari icipfuzo cyabo cya sinare z'inzego z'umutekano zisubiranamo ndabaha
egome
ushyana
he ndori imana impanuro z'ukuntu iyo mirwi yose twumva itavuga rumwe yokora uko bishobotse kose kugira ngo eka mu Burundi hagaruka amahoro haba ibiganiro bibe ariko abarundi batarinze kubandanya bicwa ikintu cokorwa impanuro mwoha impande zose nize
murakoze cyane icyambere nuko ibyo baba batawuzikanaho ibyo byose yewe nasaba ko dutsiko tubiri yaba ako gatsiko karwanya ubutegetsi bwa Nkurunziza yaba nako gatsiko ka Petero Nkurunziza bo bakunamura icyumu kuko bimaze kugaragara ko Petero Nkurunziza yananiwe kuzana amahoro mu gihugu ako gatsiko nako kari hanze kwica abarundi cyangwa impfu z'abarundi ntabwo ari wo muti mu by'ukuri nk'uko umuvandimwe avuze mwica Ibrahim mu birometero byinshi mukakomeza mukokeza nk'uko abarundi bavuga wenyegeza umuriro mu Burundi ibyo byo ibyo mwakagombye kubihagarika mu maguru make hanyuma icya kabiri senarebe igomba kwemera kuva uno munsi bagomba kwemera kuva ndetse igihe Petero Nkurunziza yatorewe bakamwemera ko ariwe uramutse ku Burundi ko ibisubizo by'ibibazo ibyo ari byo byose ubu ngubu bitarimo Petero Nkurunziza nta gisubizo birambye bishobora kuboneka agatiko kari ku butegetsi nako agomba kwemera ko mu by'ukuri kamaze kunanirwa kuzana amahoro impfu z'abantu ibiziga biratoragurwa buri hantu imaze gutera isoni ku buryo n'abanyamahanga basigaye banyura ku biziga ku muhanda bakabona ko bagomba mu by'ukuri kwemera iyo senarege bakemera ibiganiro by'abarundi bose
ngenda
gute kuri izo mpande zombi amahoro azaboneka mu by'ukuri
twibutse abariko barakurikirana ikiganiro ko bashobora gukoresha nimero yacu WhatsApp bakadutelefona ku nimero 202-1-91-93-1 muri iki gihe turafite umunywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika bagabo mwiriwe neza
amahoro amahoro
murakomeye muduga ku ijambo ikibazo cy'imvuro
ikindi cy'imvuro numvise ikiganiro kano bise kimeze neza ariko sinashimye ingene Pancras ari karavuga nivyo umuntu acibwenge ariko iyo ari kavuga nyine cyo bahira umukuru w'igihugu cyacu Twitter akavuga ko yahagiye ubutegetsi natwe gabene gihugu turabona ko tukiri inyuma kubera ko abanya politike b'ubundi baramenya icyo bubaha hariho n'igihe badusinatisha n'ubu ndumva Pancras cy'impaye abari kafinatisha bene gihugu twebwe Twitter nyine cyo bahira umukuru w'igihugu bumva nti nabo banyapolitike bahunze bagahenda abandi ngo bahunge batubarabaraba bavuze bibereye za buraya bari kwanywa za champagne ariko hari habo bahenze baraha mu Rwanda bari hehe bari kwa kimpungurure nibareka kuzitenda ababene gihugu amahoro tuboneka nacyo gituma nagenda batera kamo nabo nawe nyene pankase chimpaye arabizi naje bondi yari yahunze yagiye avuze nabi ariko arasubira lagaruka yaje yoroshe none mwumve aho yasubiriye rero iburaya ingena ari kavuka nabi badukundire baduha amahoro kuko amahoro twege turafise ahubwo rero abo muri Senarede nunge mujyo mugenzanje yavuze ati ntidushaka ko Senarede yaje mu biganiro kuko je simbona ingufu Senarede yabayitwaje mu gihe bo zavuga nabi nkuko ahubwo ni gihe leta y'u Burundi yabatera iteka bakaza mu biganiro nagenda basabazoze boroshye pamfase kimpaye n'ahatabizi ishamba rirajyana kuko iki gihugu kigeze nganavwe ngo hari igisoda barondeye igisoda karondewe n'abana b'igihugu bazikobeshi barafiriye naho mbona ko Senarede cyakora ibindi bintu bitameze neza yica abantu yatera amagrenade ishamba rirajyana kuko we ntavyazi ntarondere kudusubizamo ahubwo rero nkanamutira n'akamu nabo bari kumwe naha taci mu by'igisoda nta zimwe bimeze ashyira hasi bareke gukinisha amakara yarene kiko kuko usanga bibabaje iyo ufata umwana igihugu ukamuhenda ukaca wigira iburaya abagowe n'aba babe bari Rwanda bari kwa gifungurura
yego reka mpe abashiga
abene igihugu turayibona reka mpe tugitunganye nibaze n'abakebuke bakoze
akoze reka mpe ijambo abashinga ntabe batatu turi kumwe dutangwe kuri chimpaye mu gihe cy'umuvuze akanya gatoyi munsi buno tumwe chimpaye imuvuga iki ko bashikije no cyane ntabe bagabo
bavuga munsi buno tumwumva nige nabajijwe nka ino sosi numba cyo bivuga ko ibanya kuko nibimuraba bavuga rumwe n'abari ko barabaza reka uyo bagabo niba ari bagabo ndamwishyura yuko icyubahiro umukuru w'igihugu yo kironka gute abantu inganda ziriko ziratikira ahanongere temboneraho nakajyo ko gutomora neza bariko barapfa kuko ndo Imana ariko aravuga umengo ni Senarede iri kwica abantu nagoma mvuge yuko kuva abarundi isinzi biyamiriza kiringo ca gatatu ca Petero nkuru nziza abapolisi imbonera kure zarashe bande harashe Senarede cyangwa harashe abapolisi imbonera kure harishwa abantu barenga 150 harafungwa abantu barenga 2500 harahunga abantu barenga 300 iyo ni Senarede yakoze ibyo cyangwa ni Petero nkuru nziza uyo Petero nkuru nziza ashobora kwica abantu barenga 100 ni wakwicubahiro ayo mahoro mbega bagaba ari karavuga hamaze gutikira ingana zingana gucyo n'amahoro bwoko ki ayo mahoro bagaba ari karavuga abantu bari kubarahunga bangana gucyo n'amahoro bwoko ki ati kukokeza intambara turi turi ko turakokeza twebwe kuva Senarede ishingwa igenekezo rya mbere ry'ukwezi k'8 ya Dizabeba twasabye ibiganiro na Petero nkuru nziza ariko rabo uyu mugwi umurabo uyu mugwi rabo uyu mugwi federa yashizeho usobe kuva hejuru gushika kwiherezo Senarede arayikuramwo niho mvuga tuvuga tuti none azoganira nande azoganira na Deniza azoganira na Gwasa aganira na Konsilia ibyo bizozanira iki abanyagihugu mugani wa Ndorimana
ku no saba abari kora twumviriza cyane cyane mwebwe muri ko murakoresha icyo kiganiro hageze kuvuga nk'umukuru w'igihugu kwamvuga ko mu kwa nka perezida ukavuga mfasoni mutambukanye
ariko nitwemera yuko ari perezida ntiyatowe yihagiye ubutegetsi ku ngufu
reka duhe ijambo
yarahemukiye igihugu
reka duhe ijambo
yarahemukiye sentare uba bari imbere ya sentare la haute cour de justice pour haute trahison
reka duhe ijambo umushyana inosa nawe nyene agira icyavuze kuvyashikirijwe n'abagabo munsi y'umunota umwe umushyana he inosa
murakoze cyane nibaza yuko akagaye ari ikintu kibi cyane kandi gutukana si byiza icyo nashaka kuvuga ni uko turabye abantu bapfuye Burundi ababishe hariho ubutungane budoyimenya sinda kubigaruka ko icyo nashaka kubwira Pankrasi nashaka no kumusaba kandi sabe n'uyo wundi twari ko turavugana Ndorimana nuko ibyo kwita abantu agatsiko kandi batowe n'abanyagihugu benshi kandi n'abatavuganwe na leta bari bagiye muri aya matora nibaza yuko ari kugaya sinzi ko abivuga mu kinyarwanda atatse kuvuga ibindi bintu yishaki uburundi bufite inzego zibutwara sagatiko uburundi bufite ababuramukizwe n'abarundi benshi nk'uko yari kabaza ikibazo na kagaye reka kugaya abarundi kuko nta n'ububasha bufite buguti leta y'u Burundi iganire uko ushaka kubaganira nawo muri sinarede mugaho gukoresha agatiko na kagaye nibaza mu kiwundi ntakundo bivuga ama ikigira kabiri nshaka kuvuga nuko mwavuze ngo nabarundi mu sinarede nibabanze bemereka abarundi kuko utemera ko umurundi numba ko nabarundi bashaka kumenya uko nibaza ko ibyo bariko barakora byose ariko bikorera urazi ko bose baza ngahe buraya bagatangura kicara ariko baranywa ugira bari kwakorera umuntu ngahe buraya
umwanya uri kuba tujana mushya nahe
bano akamahoro tanya buraya
yego me urakoze ndori imana namwe mukanya gatoyi cyane gose munsi y'umunota umwe ivyashikirijwe mushya nahe bagabo
murakoze cyane gerero byose nanye ndabyemera ko tugomba guha icyubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nkaba mboneho uburyo bwo gusaba barundi bose aho baba bari hose baba bakoresha imbuga nkoranyaga baba abo batima bageze bose turi kumwe kuri radio nkuku bakagombye mu by'ukuri president icyubahiro ibyo rero byose kumwe icyubahiro kuko ariwe uri ku butegetsi iwe wa mbere ushobora kugira uruhare mu kuzana amahoro naho uyo mugenzi wacu mbana uvuga ngo yatowe n'abarundi ntabwo yatowe n'abarundi bose turabizi hari abarundi ibihumbi byinshi iri hanze nubwo babaye manipire bagahunga ntabwo ushobora kuvuga ko kuba warajya abarwanashyaka bawe abayoboke bawe bishaka ryawe bakajya mu matora bakakwimika hari abandi batabonetse mu matora uhunze ko ari cyo cyubahiro ugomba kubiharanira wunze ko utagomba kuganira n'abandi barundi batabonetse mu matora
yego me turi kumwe n'undi munywa nyuma radio ijwi rya Amerika Lambert mwiriwe neza Lambert muratwumva reka tu telefone numva telefone ya Lambert imeze nabi reka dufate ndiho Jean Claude mwiriwe neza
mwiriwe
murafite icyumviro ijambo
yego hari ikibazo nashaka kubaza Winosa
yego
nshaka kumubaza mbe hajya abanyagihugu bahunze barihunganye cyangwa bahunze intambara iri mu Burundi ko twumva arimo kuvuga umengo nta ntambara iri mu Burundi ukagira ngo namahoro ariko gikintu mbona simbona ukuntu baharira ku bwo guha icyubahiro umukuru w'igihugu nibaharire nyene ku bijyanye n'intambara iri mu Burundi n'ukuri yotorega umuti naho iby'icyubahiro byo nibaza ko ari bisanzwe mumbarire
ego me mushanae bano abarundi bahunze mu bihumbi ku bwanyu bahunze iki umushanae bano ngaha ntitumufise iragomba tuje kumushira nahe ndorimana mwavuze ikibazo cha manipulation aho mwashaka kuvuga iki umushanae Jean Claude ndiho arabaje ikibazo umushanae bano ari ku telefone mbona umengo ntimeze neza cyane bose ikibazo kibaza cyatumye abarundi bahunga
urakoze cyane ntekereza ko atari ubwa ndivuzeho uwo muvandimwe nabwira ko ndi mu Rwanda hamwe muhahungiye abo barundi inkurikirana n'inkambi zirimo muri Congo hose ngenda mbibona nkenya menya ijyaho icya mbere namubwira ni uko hano abarundi benshi bamwe mu bagiye duhura akubwira ati kwa mbere muzajya mu kazi urimo musangira natwe tuzahunguka kwa mbere tuzahunguka kwa mbere kwa gatandatu kugira ngo tuze dusangire ibyo rero iyo umuntu kugira ngo nzataha kwa mbere kugira mbunge kwa kangahe uhita ubona mu by'ukuri ibyo ari byo ejo abakurikiye iradiyo yanyu ijwi rya Amerika bumvise undi muntu uri mu nkambi yahitwa mu Rusenda muri Kibikivu avuga ati yewe nambukana ibitenge ndahunguka nkambukana ibitenge ndi kuyana muri Kongo nkajya kubicuruza buza ariko ngeze mupaka akenshi bakunze kubinyambura ati nkongera ngahunga mu Rusenda izo rero ni tugaragariza mu by'ukuri ko ikibazo turebye cya gatatu rundi rugero rwa gatatu ntakwibagirwa ni uko bajya guhunga abo bantu bahunze ubundi mu by'ukuri igihe Petero Nkurunziza CNDD yamutoraga kuba umwe kuba uzaserukira iryo shyaka mu matora niyo twatangiye kubona abantu benshi bahunga mu Rwanda bahunga muri Congo bahunga muri Tanzania mu by'ukuri harimo ashobora kuba harimo bakeya ndetse ubungubu harimo bahunga ubungubu bose bifite ariko abahunze mbere icyo gihe cya mbere muri kongere ya CNDD-FDD abahunze muri ibyo bihe bose zari za manipulation politique kugira ngo hagaragazwe ko mu Burundi byacitse mu Burundi amatora atazaba mu Burundi nta kizashoboka ibyo rero niko twebwe tubibona nyuma yo kubikurikirana igihe
kirekire mushana ebano telefone yari yagiye ariko hariho umunywanyi w'iradio ijwi ry'America Lambere yari yakoje ikibazo kibaza niba
navyo bisa neza
yego me nivyo niko ndagusubiriramwo uwo munywanyi yari yabaje gituma ikibazo yashaka ko ari mwebwe mucishura akaba yavuze ko kubaza gituma ikintu mwibaza co bacatumye abarundi bahunga ari isinzi
murashaka kuma umunota umwe ndakishure kuko ni analyze y'iwanje murazi yuko nkuko nyanye ndabivuga yabakamisha jewe ndabivuze nk'umu analyst politique ndabivuze nk'uri mwishaka nk'umuri mugambwe CNDD-FDD jewe ndavye ingene impunzi zatangwa kugenda mu Rwanda harabaye icuka kiri cyo gutera ubwoba icyo cuka kibi cyavuye mu banye politique bamwe barundi na muri societe civile mugabo urazi ingene ibintu bikoraga no munsi ndabivuga nk'uko hariho ababikoresha cyane business of war nyine no mu Kirundi abantu bagira business ku ngorane ziba zira hano abarundi bagiye bajya mu Rwanda bagiye benshi bahunze bafite ibintu byabo hari abari bafite amazi bujumbura hari abari bafite amahera menshi kuri konti bavuga bati tugende i Rwanda kubera ubwoba bwari bwabaye nk'uko yavuze manipulation ku ruhande rw'u Rwanda bavuga ati abarundi bararikoreragwa twarumvise ibyo ubuserukira u Rwanda mu makungu yavuze abarundi sinzi batanga guhunga bajya mu Rwanda ku ruhande rw'u Rwanda iyo abantu bariko barahunga bajya mu Rwanda ikona kare ku Rwanda ndavuga n'ahandi iyo baje bafite itunga byongereza itunga ry'u Rwanda iryo tunga rigakozwa mu Rwanda n'ikorerwa mu Burundi iyo basise hariya amazaraduzwa kandi mukamenya yuko ni bakungu acafasha agaha u Rwanda amafaranga menshi ayo mafaranga sigira mu kigega cya leta y'u Rwanda none u Rwanda ruzoreka kure kw'impunzi ziza mu Rwanda zivuye i Burundi gute naho yo bikunda abantu ni gukorera ku mubyimba nibaza ko
ariko inosa murazi ko hariho abahunze benshi barabarundi batishoboye
bose baza bavuye mu Rwanda baze gusa amafaranga ayo mafaranga cyadaye turaramagarita avuga ati jewe ngiye gukreya mezo salon mu Rwanda amahera bamuha atazahehe ataza mu Rwanda nicyo bituma je narabaye n'impunzi muri Congo ndabibabare nabisize bisubiremo kenshi ibihugu byacu bikoresha impunzi kugira biduze ubutunzi bwabo ibyo ndabivuze nk'umu analyste politique ibyo sinabivuze nk'umuntu ari muri CNDD-FDD
ego medica duhe n'ijambo mushana hahe pancrase abarundi batari bake barahunze igihugu harimo abo bafite amafaranga n'aba cyane cyane abenshi bari abantu b'abakene ikabatishoboye twarababonye aho bari makampi atandukanye mahama mu Rwanda icyo kibazo mukivuze ku iki nyine inshu zitanzwe mushyane Pancras
kunyongereje urakoze kunyongereje jambo n'ukuri ntiyagire abantu bumva ikiganiro kuri icyo kibazo uwo mengo mu Burundi na mahoro uwo mengo mu Burundi hari ubutungane uwo mengo mu Burundi ibiziga bitogwa mu gatondo n'abantu babiyahuye mu Burundi abantu bafatwa n'ibiro by'iperereza ku mugoroba mu gatondo ukabatora ibiziga mu ibarabara icyo ni cy'abarundi bahunga uyu munsi imiduga iva mu Rwanda abantu barahagarikwa umuntu ariko araduga ibugarama bakamuhagarika bakazana telefone bakaraba ibirimwo ubundi mu gihugu kirimwo umwidegembyo ibyo bintu ntibikogwa no kuvuga yuko igihugu cy'u Burundi meye gukiri muri état d'exception none abantu bobora guhunga ku kaga gute bobora guhunga ku gasho gute bobora guhunga bwo bwicanyi gute ndongere ndabibutse yuko kuvya inyerekana itangura ko hapfuye abarundi barenga 150 batiyahuye ko hafunzwe abarundi barenga 2500 ndongere ngaruke kuri wa mushinga mateka busokoza kuri ku mupaka w'u Rwanda na pasiporo yarayitaye ariruka ko bagomba bahamufatire none ngaho tureke tugende ngaho kubeshanye ngo nta ngorane ziri mu gihugu cy'u Burundi zituma abantu bahunga mbega umukuru w'inamashinga mateka arinze ahunga icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu ahunze abakuru barongoye seni abakomiseri ba seni bagata bakomoka bagahunga icegera cya kabiri cy'urongoye kuri constitutionnel agahunga icyo gihugu ntangorane ziba zirimo icyo gihugu ntangorane ziba zirimo aho uvuga ngo abantu bari kubarahunga bagiye gutembera ngo habaye manipulation.
Yego me mu kanya ndabona kanya kariko karatujana cyacyase umwanya radio ijwi rya Amerika mushyira na Pancrase na ndafise n'ikibazo umwe wese muri mwebwe abayishura ariko ndafise umwanya radio ijwi rya Amerika tubanze twumve ivyimero vyiwe ikana n'ibibazo yo afise eri ndacayisenga mwiriwe neza.
Hello
mwiriwe neza muratwumva?
Cyatse nari nfite nashaka mbaze yavugira se narende ko yavuze ko atagutegetse bo bashaka guharanira none nta boreka petero mundi zayo myaka 5 ko bamutoye akayitwara katagutegetse bashaka guharanira ko ari agiye kubatabata tukigumira mu maho
mu mushya na he
cyatse nari nade ko yavuze ko atagutegetse bashaka guharanira ko ari agiye kubatabata rero boreka tukigumira mu maho mu myaka 5 akayitwara nako kwasimari
mu mushya na he chimaye amasegonda 40
zobukoze nagomba kubaza uwo Elia ndayisenga nce ngaruka no kuri umwe nimbari bagabo yamye avuga ngo sinzi iby'intambara bo bibuka igituma CNDD-FDD yafashe ibigwanisho iraje kugwana erege ingora nayo ihagaze ko CNDD-FDD ija mu ishamba yari agiye ngo ihabuze demokrasi. Demokrasi nayo no kubisikanya ku butegetsi musoneye cyane cyane amategeko none ga irashinze ingani uyu mugambwe bano ariko araninahaza CNDD-FDD nta wundi muntu ashobora gutwara igihugu muri uwo mugambwe atari Petero Nkurunziza mbega abeshije wundi mugumyabanga cyangwa umukenyera rugamba muri uyo mugambwe akitoza n'abagatwara iyo myaka 10 byari kumugorera hehe hari ucubona yuko ahubwo iyi niyo nambo y'ubutegetsi iyi niyo nambo y'ibibanza kuko umaze imyaka 10 ku butegetsi ibikwiye kugira ngo abandi bagukorere mu ngata kuko naho bataci wakoze birashika ukaruha aha rero ibyuko Petero Nkurunziza abo umukuru w'igihugu ushika abuguzo bugweko ubuzima bwe bwose siribaza yuko ari yongedo ya demokrasi ariko cyacerekana yuko sinarede idaharanira ibibanza
gusozera abashinga naye mwese nashaka mwishure ikibazo kimwe ngiye kubabaza dutangure kuri Ndarimana Semana mu majambo make cyane gose ikintu mubona cyokorwa kugira ngo amahoro mu Burundi agaruke eka abarundi ntibasubire kuza baricwa buhongo ikintu cyokorwa kugira ngo nivyo biganiro abatavuga rumwe na leta na leta y'u Burundi eka birinde amajambo yotuma nivyo biganiro bidatangura ikintu cyokorwa n'iki amasegonda 35 murakoze mushya ntahe
Ndarimana urakoze cyane gusa nako nakomeza ntavuze gato cyane kubyo inosambano yavuze kuko na magambo ateye ubwoba iyo utangiye gutunga agatoki umuturanyi wawe kuko yavuze mu Rwanda ntekereza ko mu biganiro nk'ibi umuntu yakagombye kuvuga ibintu biri ofisiyele cyangwa agashingira ku makuru ari ofisiyele naho kuza mu biganiro nk'ibi akavuga ko abivuze nk'umwanaliste akatunga urutoki Rwanda ko ariho rwatumye abantu bahunga ahomba numva ibyo bintu biteye ubwoba na n'ibimenyetso yatanze na bise ibyo biteye ubwoba hanyuma kugira ngo amahoro aboneke mu by'ukuri Burundi nyakubahwa Perezida Petero Nkurunziza niyegere abo Barundi bagenzi be yitwa Sinarede baganire bamwe bemere Sinarede yemere ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza Nkurunziza nawe yemere Sinarede ko ari umurwa umurwanya baganire hanyuma abaturage nabo turabasaba kutaba ibikoresho mu by'ukuri y'abanyapolitike. Murakoze
cyane gose nawe mushya ntahe inosambano mu gusozera nashaka ndabaza ico kibazo ikintu cyokorwa mutisunze imigambwe eka ikintu mubona cyokorwa muri iki gihe kugira ngo ivyo biganire bitangure eka amajambo aturira yose ave mu nzira abarundi batunge yatunganirwe n'iki masegonda 30
jewe nabanje gushimira cyane iyo komisiyo yagiyeho kugira abarundi bashobora kuganira abarundi ku ngorane zabo bafite nibaza ko kibazo kidotore gunyisho n'abarundi banyene hama nkasaba nabo bamwishimira leta abanze bemera ko abarundi hanyuma nibamara kwemera ko abarundi baje kwicara hamwe n'abandi barundi hanyuma ikibazo gitoregwe hagati mu gihugu bayage bari kumwe ari abarundi atabanyamahanga barinze kuza barabaza inyuma kandi nkasaba yuko amajambo y'iterabwoba cyane cyane nk'ibyo mbere mpambariye nateye ubwoba navuze uko ibintu biri nangiza analiza yiwanze hanyuma ntacyo gutinya umwanalisi ntacyo ntinya kuvuga kuko ubwoba yiwanze sindabukorera
yego me mushyana kimpaye namwe mu kanya gato cyane musozere kuri ico kibazo huko gwiki amajambo aturira ave mu nzira eka abarundi batungiye batunganirwe mufite amasegonda 30 ntimurenze
ico kugwa nuko agomba kuba ibiganiro hagati ya Petero Nkurunziza na Sezarede humvikane ingene Burundi bugaruka mu nzira ya demokarasi ingene haje intwaro ufata kibanza iyo ntwaro itunganya amatora utowe hakurikijwe ibizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha aramutswe Burundi ibyo navyo biganiro byanse Petero Nkurunziza nakagukiwe bagomba gufatirwa ibihano abavugutira umuti ngo bihagiye ubutegetsi ku nguvu
mushe nahe kimpaye pancrase turagushimiye cyane gasenda ukanya watoye kugira ngo tuganire turagushimiye nawe inosamba no ukanya watoye kugira ngo tuganire mushe nahe ndorimana semana turagushimiye nawe engineer turagushimiye cyane gose ku ruhara wagize mu gutunganya ibiganiro karara fatu karara wakoze cyane gose wigowe n'umusi mukuru wawe uhambaye cyane gose uyu munsi ariko waje ku kazi wadufasha akazi tukarangura murakoze cyane gose mugira amahoro n'umunsi mwiza eka nijoro ryiza mu Burundi no mu Rwanda.